Idi ni Sudi America. Mwandanya kukurikia ni vigani rovya chu na makuruhu radio Isu di Amerika misi yose i Washington DC. Mwineza nshuti mudoteza matu imokumwe na Fideni Yongabo.
Mwena nje Jeffrey Mutagoma tubaha ikaze kumakuru ya chu yomura kakanya.
Mga ambere ni murumonge aho abahanuzi babiri mu biro bya muramatari bafunzwe. Umwe yarafunzwe umwanya muto acharare kugwa wunda guma afunzwe ngo mpaka yagarukanye.
Uyo ni Gabriel Ofiri, president w'ishyirahamwe Olicom rijeje kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amafaranga y'igihugu mu Burundi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CAF ryasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFD kurihiha adabu y'ibihumbi 10 by'amadolari y'Abanyamerika. Turababwira impamvu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabonana uno munsi kuwa kabiri mu myamanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN mu biro vyiwe Maison Blanche.
Abigaragambya muri Algeria ntibakozwe amagambo ya Perezida Bouteflika asezeranya ko azegura ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ku ya 28 z'uku kwezi, barashaka kwegura nonaha.
Abategetsi b'igihugu cha Mozambique batangaza ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi idaye kimaze kugera ku 598 ni mu gihe abagira neza bariko bagerageza guhagarika ikiza cha korera.
Ishyaka rya Perezida Tayyip Erdogan wo muri Turkiya ryahakanye ibyavuye mu matora y'abakuru b'intara n'imijyi mu turere 39 tugize umujyi wa Istanbul.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida waho Donald Trump arabarana n'umunsi kuwa kabiri n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN Jens Stoltenberg mu biro vyiwe Maison Blanche ni mu gihe ishyirahamwe OTAN Trump amaze igihe anebagura ririko ryitegurira guhimbaza Washington imyaka 70 rimaze rishinzwe. Perezida Trump yarifatiye mu gahanga inshuro zitari nke ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN mu kuvuga ko bidatanga amafaranga ahagije yo kwivuna umwansi. Avuga ko bazera cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe Trump yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 yaratangaje abatari bake mu kuvuga ko ishyirahamwe OTAN ryataye igihe. Yavuze ko iryo shyirahamwe ridashimikira bihagije ku rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Yavuze ko Amerika ari ikoresha amafaranga n'uburyo bwinshi kurushiriza ku byerekeye urwo rugamba. Mu gihe abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bakoraniye Washington muri indwi mu biganiro, benshi mu bahinga mu byerekeye politike yo hanze ya Amerika bavuga ko ishyirahamwe OTAN ari rumwe mu nani za gisirikare zagize akamaro gakomeye cyane mu mateka y'isi, kandi ko iryo shyirahamwe riri kure y'ugutegihe.
Abigaragambya mu murwa mukuru wa Algeria ntibakozwe amagambo ya Perezida Abdelaziz Bouteflika w'icyo gihugu wemeye ko azarekura ubutegetsi ku ya 28 z'uku kwezi. Barahiye gukomeza imyigaragambyo bavuga ko ibyo yavuze ntacyo bihindura ku myigaragambyo imusaba kwegura. Ejo ku wa mbere Perezida Bouteflika yari yemeye kwegura ku butegetsi nyuma mbere y'uko manda ye irangira mu mpera z'uku kwezi kubera igitutu yari amaze igihe yotswa n'abigaragambya cyamugamburuje. Ariko abaturage barasaba ko yegura nonaha, kandi ntibemere igitekerezo cy'uko yasiga ku butegetsi undi muntu yihitiyemo. Baravuga ko babibona nk'uburyo bwo gukomeza ubutegetsi buriho. Abakora imyigaragambyo biganjemo urubyiruko n'abanyamategeko babona icyo bita agatsiko k'abari ku butegetsi nk'abatatiye nk'abatitaye ku bitekerezo by'abaturage, bakanabona nk'abadafite ububasha bwo kuzahura ubukungu bw'igihugu bwamunzwe n'ikene wabo. Muri iyo myigaragambyo baratera hejuru bagira bati turashaka ihinduka ry'ubutegetsi, ntidushaka Bouteflika cyangwa Said umuvandimwe we. Itangazamakuru rya Leta ku munsi w'ejo ryari ryavuze ko mbere y'uko yegura Perezida Bouteflika ufite imyaka 82 y'amavuko azafata icyemezo cy'ingenzi kigamije ko inzego z'igihugu zikomeza imirimo. Gusa iryo tangazo nta byinshi ryavuze. Ukurikije itegeko nshinga rya Algeria, Abdelkader Bensalah ukuriye umutwe wa Sena niwe wagombye gusimbura Perezida mu gihe cy'iminsi 90 kugeza igihe cy'amatora abereye. kuva mu 2013 agize ikibazo cy'indwara ifata mu bwonko. Bouteflika ntakunze kugaragara mu ruhame mbere yabanje guhosha imvururu zatutumbaga ubwo yavugaga ko ataziyamamariza manda ya gatanu, ariko ntiyavuga igihe azavira ku butegetsi. Ibi byatumye habaho inkubiri y'imyigaragambyo igamije kurwanya ruswa, ikene wabo, gucunga nabi bya rubanda no kwikubira ubutegetsi kw'abantu be ba hafi. Inkubiri y'imyigaragambyo muri icyo gihugu irakomeje.
Adisubiye Amerika Washington DC tubandanize amakuru muri Afrika. Abategetsi muri Mozambique batangaza ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi Idai cyihaye inkumbi muri cyo gihugu kimaze kugera ku 598, ni mu gihe abagira neza bariko bagerageza guhagarika ikiza cyakorera cyiyadukije inyuma y'igihuhusi Idai. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko abantu 1,052 bavuga ko banduye korera, umwe muri bo akaba amaze kwitaba Imana. Indwara ya korera yarakwiragiye mu gisagara cya Beira cyasinzikajwe n'igihuhusi Idai kurusha ibindi bice by'igihugu cya Mozambique. Chandago za korera zigira ku 900 zarashitse mu gisagara cha Beira. Ivyo ni mu mugambi wo gutanguza isekeza ryo gucandaga kuri iyo ndwara mu mpera zindwi. Abantu 2,000 mu karere igihuhusi Idai cyabereyemwo ntibaronka amazi meza. Abantu banduye korera baramaze kuvugwa hanze y'igisagara cha baramaze kuvugwa muri antunga hanze y'igisagara cha Beira. Igihuhusi Idai cyahitanye abantu 259 mu gihugu cha Zimbabwe gihana urubibe na Mozambique. Icyo gihuhusi cyahitanye abantu 56 mu gihugu cha Malawi.
Ubutegetsi bwo muri Afghanistan buravuga ko bwagabye igitero ku barwanyi b'abataliban bukabirukana mu karere k'ingenzi ko mu ntara ya Badakhshan yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afghanistan. Ubwo buyobozi buravuga ko bwakomerekeje benshi mu bataliban igihe bwabirukanaga mu birindiro byabo. Mu cyumweru gishize abataliban bari bigaruriye ku karere ka Ganjkwa kari mu kilometero cy'umujyi w'intara ya Faizabad. Ibyo byari byatumye bafunga amayira ahuza ako gace n'uturere 10 two mu ntara y'imisozi ihanamye ihana imbibe na Pakistan n'Ubushinwa.
Mwana nyakumbiriza amakuru n'ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo guhanisha bwana Emile Rwasamanzi na bwana Theodore Ndahayo ku bahamya ibyaha by'ubwambuzi rukabafunga imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga burumwe. Aba bagabo baregwa kwambura miliyoni zisaga 2 z'amadolari y'abanyamerika. Bwana Tsirikano Bayire wemeza ko yari umucungamutungo w'ikompanyi icuruza itabi y'umuherwe ayabatwa Tribel Rujugiro. Ibindi kuri inkuru turabibwirwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abagororwa kandi bunganiwe mu mategeko. Ubitegereje ku masura barakomeye. Ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura ibyaha bine bukurikiranyeho bwana Theodore Ndahayo na bwana Emile Rwasamanzi. N'ibyaha by'ubwambuzi bushukana ubushinjacyaha bubarega ko bambuye bwana Thierry Kanobayire miliyoni 2,284,000 by'idolari, ni ukuvuga akabakaba miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Bavuga ko abagabo bombi muri Uganda mu 2016 biyitiriraga ko ari abasirikare ku rwego rw'abofisiye bakomeye mu cyahoze ari umutwe wa M23 kandi ko bacuruzaga zahabu. Aha ngo niho bahereye batekera imitwe Kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo wa Leaf Tobacco and Commodities Limited y'umuherwe y'abatwa Tribel Rujugiro bamutwara ko kayabo. Kanobayire avuga ko yabahaye amadolari 90 kandi ko nta n'inyandiko n'imwe y'amasezerano bahanahanaga, barangije bamuhaza habu y'ibikwangari. Muho bavuga bagiye bahurira muri uwo mugambi harimo Kenya na Dubai bafatanije n'abandi bantu. Ubushinjacyaha buvuga ko kuri Rwasamanzi butari ubwa mbere kuko ngo yigeze gukatirwa n'inkiko z'u Rwanda ku gifungo cy'imyaka 10 zimuhamije kwibisha imbunda nyuma aza kurekurwa maze imyaka 7. Hari amadolari 229,000 ari mu byafatiriwe bayamusanganye. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bari barigwijeho imitungo y'inzu n'ibibanza bihenze muri Kigali kandi ko batagaragaza inkomoko yabyo ntibagaragaze n'imvano y'amadolari ku makonti yabo. Mu myiregurire yabo uhereye kuri Ndahayo yavuze ko mu 2016 yashimutiwe muri gare ya Uganda n'abantu 6 atazi. yavuze ko bari bambaye civile bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera bajya kumuzirika ku mashanyarazi kuko ngo bari bazi ko afite amadolari avuga ko yaje kwisanga mu bamushimuse harimo Kanoba yirumurega aho agereye mu Rwanda yagiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha ngo arafatwa arafungwa yavuze ko 161 by'idolari bamwakiye muri Uganda yabikomoraga ku bucuruzi bw'imbaho yakoreraga muri Congo yavuze ko umutwe wa M23 aregwa kwiyitirira ko yari umusirikare ku ipeti rya koronera wumva mu makuru umwunganira mu mategeko Maître Godefroid Butarasaba kw'inyandiko mvugo zo mu 2016 zateshwa gaciro kuko ngo yazikoreshejwe afunzwe hafi ukwezi binyuranije n'amategeko adafite n'ubwunganizi naho Rwasamanzi we akavuga ko niyo zahabu y'igikwangari baregwa ko bahaye uvuga ko yari umucunga mutungo wa Rujugiro yagombye kubigaragazwa nk'ikimenyetso arasaba urukiko kurega n'ubushinjacyaha bagaragaza inyandiko y'amasezerano baba baragiranye na Kanobayire mu nsoro zose avuga ko yabahaye amadolari nawe yahakanye ibyo kwiyita Major Just mu mutwe wa M23 yavuze ko 200,000 by'idolari inzego z'umutekano zamufatanye ariyo yamubereye nyirabayaza no kongera gufatwa agafungwa na amadolari yaburanyeho n'igipolisi ari gitsinda mu 2016 urukiko rukuru rutegeka ko yasubizwa ariko akimara gutanga ikirego ngo yasubizwe yarongeye arafatwa arafungwa ndetse hanatanga ikindi kirego kiyatambamira aravuga ko mu bugenzacyaha yakorewe yica rubuzana ahabwa n'urutonde rw'ibyo yagombaga kwemera birimo ko 200,000 by'idolari bamusanganye bikomoka kuri miliyoni zisaga 2 z'idolari ya Kanobayire avuga ko yabyemeye kugira ngo akize ubuzima bwe yavuze ko yari asanzwe ari umucuruzi kandi ko yorerera inka muri Gishwati no kwijwi muri Congo yavuze ko icyo kampani ya Rujugiro ikora ari ugucuruza itabi bihabanye no gucuruza amabuye y'agaciro bityo ko ibyaregwa ari ibinyoma abamwunganira barimo Maître Janvier Rwagatare bavuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bidafatika bibumbatiye ugushidikanya aricyo bisi cyuka ahubwo ko kubizana mu rukiko bo basanga ari nko kurukinisha ntibiyumvisha ukuntu Kanobayire yagiye gutanga amafaranga kenshi ku bantu batari bamusinzirije ngo urukiko ruzahereho rwemeza ko yari yataye ubwenge bagasanga aya madolari yagombye kuba aregerwa na kampani ya Rujugiro mu byifuzo by'umushinjacyaha yasabiye buri umwe kuzafungwa imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga yabasabiye kandi gusubiza miliyoni 2,284,000 baregwa kwambura uvuga ko yakoreraga Rujugiro Uganda kuri 200,000 by'idolari byatwemirirwa Samanzi n'ibihumbi 95 by'amafaranga umushinjacyaha yasabye ko byaguma mu isanduku ya leta ibihabanye n'ibyo ariko ubunganira Kanobayire wasanga 229,000 by'idolari byafatiriwe bazabiheraho bishyura Kanobayire yanasabye indishyi za miliyoni 100 zikubiyemo igihembo cy'umunyamategeko abaregwa bona babunganira basaba ko bababera ahubwo n'ibyafatiriwe bakabisubizwa barasanga nta byangombwa Rujugiro yahaye Kanobayire ngo amukurikiranire aka kayabo karegerwa n'ubwo gutegereza icyemezo cy'umucamanza azafata ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka eh bagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
rakoze rike bagira ubusa tugume mu Rwanda nyine aho leta y'u Rwanda ikomeje gukurikira hafi ikibazo cy'umutekano ku mupaka uhuza icyo gihugu no Burundi uyu munsi guverineri w'intara y'Uburengerazuba ni intumwara yoboye basuye uduce twegereye ishyamba rya Nyungwe hafi y'u Burundi baganiriye n'abaturage umunyamakuru wacu hano Washington amaze kuvugana na mugenzi wacu Temistocre Mutijima wakurikiranye iby'icyo kiganiro
Temi uranyumva
Yego ndakumva neza Eugenie.
Wiriwe neza. Watubwira muri makeya abayobozi bari muri urwo ruzinduko cyangwa se n'uruzinduko nyirizina uturere rwabereyemo cyangwa imirenge.
Uruzinduko rwabereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Butare mu tugari twa Rwambogo na Butanda mu tugari duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ndetse by'umwihariko wa Rwambogo akaba ari na kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya Nyungwe hanyuma uruzinduko abayobozi bari barurimo hari Guverineri w'intara Munyantwari Alphonse akaba yaraherekejwe n'umukuru w'inkeragutabara w'umutwe w'inkeragutabara umwe mu mitwe igize igisirikare cy'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba akaba ari General Major Eric Murokore ndetse n'abandi bayobozi umuyobozi w'akarere kimwe n'ukuriye polisi ku rwego rw'akarere
none ibyo biganiro byibanze kuki
ibiganiro ahanini ikiganiro cy'umukuru w'ingabo kibanze ku kijyanye n'umutekano cyane cyane muri biriya bice bituranye n'ishyamba rya Nyungwe cyangwa se bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi akaba yasabye abaturage gufatikanya n'inzego z'umutekano cyane cyane batanga amakuru ku bantu baba babonye batazi binjiye aho batuye cyangwa se yaba yatanze urugero rw'uko waza gusaba amazi bakareba bakabona ntibamuzi abasaba yuko batanga makuru bakamenyesha inzego z'umutekano ntibabuze kumuzimanira, ariko kandi bagatanga n'amakuru kugira ngo hamenyekane umuntu uwo ari we mu rwego rwo gukumira icyahungabanya umutekano. Akaba rero yavuze ko hari abantu bigishayisha mu ishyamba rya Nyungwe bakaba basohokamo bagamije gusahura iby'abaturage cyangwa se n'iki, abo ngabo rero ari ukubatangaho amakuru yaba hari abo babonye aho intege zabo zidashoboka zidashoboye bakitabaza inzego z'umutekano, ariko akaba yabasabye cyane cyane guhagurukira gucunga umutekano no gukaza amarondo.
Nonese Temi, uravuga ko ikiganiro cyahuje abayobozi ba gisivile ndetse n'aba gisirikare hari ikibazo cy'umutekano bavugaho, watubwira niba hari ikibazo cy'umutekano muke cyaba cyarigaragaje muri ako karere mu minsi mike ishize?
Muri uyu murenge wa Butare nta kibazo cy'umutekano muke cyari cyahagaragara, usibye nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana kandi tunabitambutsa kuri radiyo yacu Ijwi rya Amerika. Hari ibibazo by'umutekano bigaragaye byagaragaye mu mirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe. Icyo nakwibutsa kandi n'abadukurikiye ni uko ubwo twari mu twerekeza hano i Butare hari amakuru twaje kumenya ko hari abantu batamenyekanye biraye mu myaka y'abaturage mu murenge wa Rweyeye, ndetse basahura n'amatungo. Kugeza ubu ibyasahuwe ntabwo turamenya agaciro kabyo ibyo ari byo, ariko icyo twaje kumenya ni uko ushinzwe polisi ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba ntabwo yari ari mu bayobozi baje aha ngaha i Butare, niho yari yagiye Rweyeye. Urumva rero ibibazo by'umutekano byo kuri iki gice byagarutsweho. Gusa nibutse ko mu ruzinduko rwakoze rwo kubitanga ubundi hano mu Rwanda hari ibyo bita inteko z'abaturage zijya ziba, aho abayobozi batandukanye basura abaturage bakabaganiriza biba ku munsi wa kabiri. Uru ruzinduko rero rwakozwe mu murenge wa Butare rwafashwe muri iyo kadire y'inteko z'abaturage baje kuganira n'abaturage, ariko bababwira kuri icyo cyo kwicungira umutekano cyane.
Iyi reka ngushimire cyane Temistocre Mutijima, ubwo iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye amakuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Ndabashimiye cyane nanjye jeni.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Ku nkuru yerekeye Burundi, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afurika CAF ryasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kuriha ihadabu y'ibihumbi 10 by'amadolari y'Abanyamerika kubera iryo shyirahamwe ritubahirije amategeko agenga ihiganwa ryo kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Ni nyuma yuko radio televiziyo y'Uburundi yerekanye urukino rw'umupira w'amaguru rwo guhiganirwa kuja muri icyo gikombe rwabaye hagati y'Uburundi na Gabon itariki 23 z'uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, mu gihe rwari ko ruraba itabifite uburenganzira. Mikete umugwi ujejwe kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko w'ishyirahamwe CAF wandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ku itariki 31 z'uku kwezi kwa gatatu turangije muri uyu mwaka, wasavye iryo shyirahamwe kuri ibihumbi 10 by'amadolari y'Abanyamerika. Ishyirahamwe CAF cyagiriza ishyirahamwe FFB ko ritubahiriza amategeko yaryo igihe haburukino rwo guhiganirwa kuja mu gikombe c'ibihugu vya muri Afrika cyo uyu mwaka hagati y'Uburundi na Gabon. Ishyirahamwe CAF rimenyesha ko radio televiziyo y'Uburundi RTNB yerekanye urwo rukino mu gihe rwari ko ruraba mu buryo butarekuriwe. Abicishije ku rubuga Facebook, umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Reverien de Kurio yavuze ko iryo shyirahamwe ryari ryaziririje gufata amasanamu no kwerekana urukino hagati y'Uburundi na Gabon ataruhusha rubanje gutangwa. Atangaza ko niba RTNB yerekanye urwo rukino mu gihe rwari ko ruraba itari yabirekuriwe n'ishyirahamwe FFB, asaba inzego zose zibifitiye ububasha kugirisha amatohoza ku byerekeye iyerekano ry'urwo rukino. Atangaza ko abafashije mu gikorwa cyo kwerekana urwo rukino aribo bazobibazwa. Naho mu biro by'umuyobozi mukuru wa RTNB bavuga ko amatohoza yaba ari karaba. Radio Ijwi rya Amerika ryarondeye kuvugana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Reverien de Kurio, yamara telefone ngendanwa yari yugaye. Twashoboye kuronga umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe FFB Jeremy Imanirakiza ku telefone yiwe ngendanwa, atubwira ko bariko baravyihweza muri iki gihe ko kubera izo mvu ataco bafise bavuga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuyindi inkuru yerekeye Burundi ubushikiranganje bwo gateka kazi na muntu bwaraye bushikirije icegeranyo cyo kugenda gateka kazi na muntu kifashe mu mezi atatu aheza mu Burundi bavuga ko kifashe neza yamara ishyirahamwe igenga ligue iteka ryo rimenyesha ko agateka kazi na muntu kabandanije guhungabanywa kw'abantu barenga 30 bishwe abandi bakanyuruzwa n'abataramenyekana mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa kwa gatatu. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ubushikiranganje bujeje gateka kazi na muntu bwihaye amanota meza muri ico gisata mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Mu kiganiro yahagiye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, umushikiranganje Martin Nivyabandi yavuze ko ubushikiranganje arongoye bwakoze ibyo bwategerezwa mu gisata cyo gukingira agateka kazi na muntu ku rugero rw'ibice 90% ku maradiyo y'u Burundi yumvikana no mu Rwanda. Martin Nivyabandi arashimira ibisata bitandukanye vy'ubwo bushikiranganje.
Ariko muri rusangi turabona neza yuko kino gice amezi atatarangiye ibikorwa byagenze neza cyane, tukaba tunaboneraho no gushimira abakozi bacu. Mugabo turasaba yuko rewe wese yitanga, kuko urunganwe rwacu n'urunganwe ruhamagariwe kwitanga, kuko Uburundi ntabandi bantu bazobukiza kiretse twebwe nyene, cyane cyane yuko tujejwe no gutuma akajya kazi na muntu gatera imbere mu mice yacu yuko yose. Twabonye yuko muri kino gice ku byari byitegekanijwe byaranguwe ku bice 98%, bya bindi bikorwa nabyo kandi byo mu bushikiranganje turi mu bushikiranganje gusa byaranguwe hejuru y'ibice 90%. Ariko intambwe nizo ntizibuze, cyane cyane yuko uburyo bwagiye buraboneka butevye, bigatuma ibikorwa byari bitegekanijwe bituma bitarangukwa neza. Hama ikindi naco nikijanye icacye n'umuti n'ibitatuvuye ko ibijanye no nko gutanga amatongo ku bantu bari bahuye no mwuzurira mu Gatumba, ikibanza bari baduhaye ubwa mbere abajeje intwaro basanze yuko boduhikini tumaze kwakorera kuhagendera kuraba ibikorwa byo hakoregwa. Murumva yuko igisata kibiraba cyari gukora kandi aho bakorera hadashoboye kuboneka.
Martin Nivyabandi arananegura abakozi b'ubwo bushikiranganje bwiwe bakirangwa n'ubunebwe ko bokwikebuka. Yamara naho biri uko ishami ryigenga hari igiteka rikingira agateka kazi na muntu ryoryo ribona ko hari ibyo ubushikiranganje bwirengagiza mu maraporo bukora. Iryo shyirahamwe rigiteka ubu rikorera hanze y'u Burundi naryo ryacirishira habona icegeranyo cerekana ingene agateka kazi na muntu kari kifashe mu kwezi guheze kwa gatatu. Emmanuel Nibizi icegeranyo cy'uritwara yabwijwe rya Amerika ko muri ico kiringo abantu barenga 30 bishwe.
Abantu 34 nibo bamenyekanye ko bishwe, muri bo haratowe biziga 26. Abantu batatu baranyurujwe barabura irengero ryabo. Abantu 27 baraborejwe gufa bakubitwa. Abantu 185 barahagaritswe barahakura uburenganzira bwo kwidegembya n'ikikubiri n'amategeko. Haramenyekanye kandi n'abantu 9 bakorewe amabi afatiye ubitsina canke bakaba bafashwe ku nguvu. Mu kwezi kandi haribonekeje ibiziga biguma bitogwa hirya no hino mu gihugu, kandi bakabahamba atamatohoza akozwe kugira hamenyekane ababishe. Abakorewe ivyaha nabafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambo SNDFDD na cacana abanywanyi b'umugambo w'umushasha senere.
Iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi ritunga agatoke bamwe mu rwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi SNDFDD imbonerakure. Uwo mugambwe nawo uvyamirira kure. Ku rubuga rwiyo rwa Twitter, Nasine Nete Mutoni ajiriwe kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ati nta mbonerakure n'imwe cyangwa ubundi munywanyi w'umugambwe SNDFDD afise uruhara na ruto mu gutoteza abanywanyi b'iyindi migambwe cane cane SNL. Abaharanira agateka kazi na muntu bahamagara inzego za leta gukora amatohoza kugira ngo uwo kwagigwa n'icaha uwo ari we wese ahanwe atakura abankunzi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru umaze kutugezaho. Kuri iki kibazo cy'ubwicanyi muryango Ligue Iteka uvuga bwakozwe mu Burundi, Ijwi rya Amerika ryagerageje kubona igisubizo cy'umuvugizi wa ministere ishinzwe umutekano mu Burundi, gusa Pierre Nkurikiye ntiyitabye telefone inshuro zose twamuhamagaye. Iyo tubobona twajya kumubaza iby'aya makuru hamwe n'icyo rwego rushinzwe umutekano rwabikozeho, niba hari iperereza ryaba ryarakozwe n'icyo ryaba ryaragaragaje.
tuzakomeza kumushaka, naboneka tuzabagezaho uko iki kibazo kifashe mu biganiro byacu bitaha. Tugumenye naho mu Burundi ahavugwa ukwibwa kw'amafaranga y'intwererano y'amatora, ndetse hakaba hari abantu bamaze gufatwa kuri icyo kibazo. Perezida w'ishyirahamwe Olcom ni Gabriel Rufyiri, amaze kuganira na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kuva mu matariki ya 2028 z'ukwezi twaraye turangije, haratanguye kwibonekeza ibintu bitari bike. Ubwa mbere ni mu Rumonge, aho abahanuzi babiri mu biro bya Muramatari bafunzwe kubera amafaranga umwe yarayatoje, umuhanuzi umunyamabanga wa Muramatari, uwundi nawe yari yarajije kurajana kuri konti mugabo bo, umwe yarafunzwe umwanya muto asharare kugwa, uwundi aguma afunzwe ngo mpaka yagarukanye. Muri muyinga abakuru b'imitumba nka bose abatari bake, ubu polisi niyo kwirabiruka inyuma cyane cyane muri Gasorwe no muri Giteranyi. Eka ni henshi cyane ibyo byarabaye no mu Rumonge murantunga, byarabaye Ibururi muri komine Bururi, byarabaye muri Bujumbura Rirare, mu makomine atari make, ni nko mu gihugu cyose mu bisanzwe. Ayo mafaranga rero aribwa, bamwe no kubera batazi ingene babigenza, abandi bahagira umuntu umwina umunoho kubera babona ko badashobora kugumana ayo mafaranga kuko atabimenyereye, bagaca bayafungura bayakoresha ibyo bagomba. Ariko rero ndababwira ikindi kintu gihambaye.
Yego.
Hagati yaho murumva yuko hari ibitasi bitangwa byatanzwe na leta, hari ibindi bitasi rero amakuru tumaze kuronka, hari ibindi bitasi biri ku ruhande byakozwe byiganywe bitangwa, bikaba bifite nimero zimwe, bikaba bimeze cyo kimwe, mugabo bigaca biza gukoreshwa gutoza ayo mafaranga. Urumva nti amahera ntaheza ngo agende muri mu bashobora kuyabika,
ni ukuvuga muri leta.
Ntaja muri leta kuya nibita nivyo mu gifaransa kwita rekitansi paralele.
Niko se Bwana Rufyiri, ubu ngubu mwaba mufite igitigiri cy'amahera amaze kuzimira gutyo?
Oya, igiti urumva ni byavuba cyane ku ize byo gutoza amafaranga mu banyagihugu bitanguye vuba. Mugabo ntababesha twebwe mwishiramwe urikome. Turavye amafaranga ingene atozwa n'ingene yegeranywa, naha tokwibwa nabo bantu bo hasi, nagenda babwire ko azokwibwa hejuru. Kuko dufise icyo no kwita mu gifaransa experience y'ibindi byagizwe gutyo byinshi, harigeze gutozwa amafaranga y'imfasha yo gufasha abantu hatinzara mu Kirundo, haratojwe amafaranga y'ibyo bita mu gifaransa effort de guerre, hatozwe amafaranga y'uburyo bwinshi. Ayo mafaranga yose amakontrole yakozwe yaciye yibwa, ntiyigira ashika mu gigacare. Ni ukuvuga rero naho ayo mahera tokwibwa nabo batobato acayibwa n'abategetsi.
Bwana Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Olcom, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu kanya turasezerana mu biganiro tubafitiye, yamara imbere yaho reka tubanze tubaze Geoffrey ngira hari iki ntavuga inkuru.
Ego, nibyo Fidel, icyo nashaka kuvuga nuko Ijwi rya Amerika ryahamagaye Buramatare Juvenal Bigirimana w'intara ya Rumonge kuri icyo kibazo cyo kunyereza amafaranga y'amatora, ariko yanze kugira icyo abivugaho. Ubwo twakomeza amakuru yacu.
Tubibusingingo nkurunkuru z'amakuru twabashikirije. Mu kanya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabonana n'umuswa wa kabiri n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN.
Muri Turukiya, ishyaka riharanira ubutabera n'amajyambere EKR rya Perezida Tayyip Erdogan ryahakanye ibyavuye mu matora y'abakuru b'intara n'imijyi mu turere 39 tugize umujyi wa Istanbul. Ibyo bikaba byavuzwe n'umukuru w'iryo shyaka ku rwego rw'intara kuri wa kabiri.
Abategetsi muri Mozambique batangaza ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi Idai cyari inkumbi muri ico gihugu kimaze kugera ku 598.
Naho ubutegetsi bwo muri Afghanistan buravuga ko bwagabye igitero ku barwanyi b'abataliban bukabirukana mu karere k'ingenzi mu ntara ya Badakhshan yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afghanistan.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasi Gebeye yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye, ubabihagarariye ni Etienne Karigeze. kuri mikoma ari kumwe nanje Fide Niyongabo
kamwe nanje Jeffrey Mutagoma turabashimiye mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika muramukana amahoro n'amahirwe.